Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kabiri, tariki ya 28 ukwezi kwa kane, umwaka w'2015. Inshuti zacu mwese, mwaramutse neza. Ni saa 11 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Hari imigwi ibiri bamwe bagira bati twemera ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashobora kugira kwitoza ubugira gatatu. Bamwe bagira bati umugumwe ushobora gushyamirana n'uyundi, bamwe bashobora gutera abandi.
Uyu ni Harerimana Vianney, umwarimu mu ishuri ryisumbuye ry'Ikirundo, ku buryo umutekano umeze mu gihe I Bujumbura bigaragambye. Ni mu kanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru turayahera hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Frederic Nkundikije. Fred, waramutse neza.
Muramutse neza Thomas, muramutse namwe inshuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Ngiye make y'amakuru twateguriye. Mu Burundi, abapolisi hamwe n'abantu bagira imyiyerekano baratanye mu mitwe ku munsi ugira kabiri. Mu gihugu ca Mali, umurwi witwaje ibigwanisho warakoze ibitero mu gisagara co muraruko w'igihugu. Mu gisagara ca Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugumuko urabandanya. Idonidora y'amakuru. Mu Burundi, abapolisi baratanye mu mitwe n'abantu bariko bagira imyiyerekano yo kwiyamiriza ingingo yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza ngo azo kwitoze mu kiringo kigira gatatu. Abantu bavyiboneye babwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abapolisi bakoresheje imyuka irakira mu maso, imiringoti iminjagira amazi hamwe n'insoro zica mu gushwiragiza abantu amajana n'amajana bariko bagira imyiyerekano ejo ku munsi wa mbere ku murwa mukuru Bujumbura. Abantu bariko bagira imyiyerekano barashoboye kuyigira naho abajejwe umutekano bari bazibiye amabarabara, kandi hari hafashwe n'ingingo iziririza imyiyerekano. Amakuru yatanzwe n'ibitaro avuga ko abantu bashika batatu basize ubuzima muri iyo myiyerekano yatanguye ku munsi wa Mungu. Mu gihugu ca Mali, abagwanyi bashigikiye leta barafashe igisagara gihambaye kiri muraruko rw'igihugu cahora kiri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi. Ivyo ngo bishobora guhungabanya amasezerano y'agahengwe yari yumvikanywe ko muri iyo ntara. Abategetsi bavuga ko uyo murwi w'abagwanyi b'abatwarege witwa Gatia bafashe ico gisagara citwa Menaka ku munsi wa mbere, bacatse uwundi murwi w'abagwanyi batwarege inyuma y'amezi atari make iyo ntara yari imaze mu mahoro. Ico gisagara cahora mu minwe y'umurwi mukuru w'abatwarege bigumuye witwa The National Movement for the Liberation of Azawad, no kuvuga umuhari wo guhabuza Azawad. Nta makuru aramenyekana avuga niba hari abantu baguye muri ngwano. Abategetsi bo mu gihugu ca Libya batangaje amakuru avuga ko abagwanyi bishe abamenyeshamakuru batanu bakorera televiziyo yigenga bari bamaze amezi 8 barabuze. Abo bamenyeshamakuru batanu bishwe baciwe amazosi kandi batowe hafi igisagara co mu buseruko citwa Baida ejo ku munsi wa mbere. Abamenyeshamakuru bahora bakorera televiziyo yitwa Barka banyurujwe inyuma yaho batangarije amakuru yerekeye ibirori byo kugurura inama nshingamateka ishigikiwe n'amakungu mu gisagara ca Tobruk mu kwezi k'8. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wakoze ubwo bwicanyi. Nyamara abategetsi bo mu gihugu ca Libya hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amenyeshamakuru bagiriza umurwi w'intagondo z'abayisilamisite ko ari wo wakoze ubwo bwicanyi. Umukuru w'iryo shirahamwe Jim Bumela ejo ku munsi wa mbere yavuze ko iryo gandagurwa ry'amenyeshamakuru ryakozwe n'inyamaswa zo mu murwi w'intagondwa z'abayisilamisite. Inama nshingamateka yo mu gihugu ca Libya yahungiye mu gisagara ca Tobruk kiri mu buseruko bw'igihugu mu mwaka uheze, inyuma yaho abagwanyi b'abayisilamisite bafatiye umurwa mukuru Tripoli bagaca bashinga leta yabo hamwe n'inama nshingamateka. Muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Mu gisagara ca Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imishamirano ikomeye hagati y'abapolisi hamwe n'abantu bariko bagira imyiyerekano yabandanije ejo ku munsi wa mbere, n'ubu ikuri abandanya inyuma yaho igikorwa co gufuba umugabo w'umwirabure yapfuye inyuma yaho akomerekeye ari mu minwe y'abapolisi mu ntango z'uku kwezi kirangiriye. buramatari w'intara Maryland Larry Hogan yafashe ingingo zo mu bihe bigoye yongera afata n'amateko yo kurungika abasirikare b'igihugu bacungira umutekano kugira bafashe mu gikorwa cyo guhagarika ubugizi bwa nabi hamwe n'ubusahuzi mu gisagara cya Baltimore. Umukuru w'ico gisagara Stephanie Rawlings Blake yatangaje ko afashe ingingo z'umukwabo mu ijoro uzomara indwi yose. Igipolisi nacyo kivuga ko abantu 15 abapolisi 15 bakomeretse igihe cyo myerekano iyo mishamirano hagati y'abapolisi n'urwaruka ruharurwa mu majana rwariko rutera abapolisi amabuye, amatafari, amacupa hamwe n'ibindi. Amasanamu yaciye mu televiziyo yerekana imodoka y'abapolisi hamwe n'izindi modoka zitari nke ziriko zirasha mu masaha aheze na farmasi yo muri iyo ntara yo muri ico gisagara nyene yaturiwe nayo nyene. Perezida Barack Obama yatangaje ko leta yiwe igiye gufasha mu gikorwa cyo guhagarika ubwo bugizi bwa nabi. Ejo ku munsi wa mbere ku murango abanyagihugu bihumbi n'ibihumbi bari bakoraniye mu misa yo gusabira umugabo w'imyaka 45 Freddy Gray yitavye umuremyi mu ndwi iheze ari mu minwe y'abapolisi.
Iri ni ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi imyigaragambyo yaraye ikomeje mu murwa mukuru Bujumbura ku munsi wa kabiri ukurikiranye. Abigaragambya bavuga ko bashaka kwamagana umugambi wa Perezida Nkurunziza wo kwiyamamariza indi manda. Tabita Mukamusoni yakurikiye imyigaragambyo kumusaga.
Jose vyatanguye kuri uyu w'Imana inyuma yaho ikoraniro kaminuza ry'umugambwe SNDD-FDD ryari rimaze gutora Petero Nkurunziza nk'umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije hari ku munsi wa gatandatu kuri uyu wa mbere mu makarita atandukanye y'igisagara cha Bujumbura. Imyerekano yabandanije kumusagaho gushika ku mugoroba igipolisi cyari kigishamiranye n'abanyagihugu nk'uko twavyiboneye n'amaso yacu. Ayo na masasu yukuri ariko araraswa n'igipolisi c'u Burundi. Ivyuka vyokera ibiduga bisuka amazi n'ibindi bisuka marangi y'ubururu amagrenade yukuri nivyo vyirukana abanyagihugu abo nabo mu kwivuna bakoresha amabuye. Amapine, ibiti, n'ibindi vyatsi canke ibintu vyose bishobora guturigwa vyaturiwe mu mabarabara n'abanyagihugu bavuga ko barambiwe n'intwaro ya Perezida Nkurunziza.
Oh, turakesha natwe turabarasa natwe turabe ntibatukanye.
Nta gikoresho dufite cinko. Ariko turakoresha mabuye. Kuko tumaze kumana yuko tutashobora kwemera yuko imanda ya gatatu y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Hari abandi bantu bashobora gutwara kuko bimaze gutwara igihugu imanda zitatu zose. Ubu wigarurira igihugu kamenga ni mu nzu yiwawe.
Mwarabonye abantu bashika babiri bapfuye n'abandi bakomeretse ntabwo babibate. Ibintu hari giye vyacureka uyundi mwanya bikaduga abanyagihugu ku ruhande rwabo basaba kurekwa bakaja mu ibarabara kuko ngo n'uburenganzira bwabo. Aha bavuga ko bashaka kuja kuguruza RPA kuko yari hejeje kugagwa.
Dabo RPA yugurwa dabo dabo.
Mugazi ico cari cabazindukanye ngaho kuberi ko umusimuri
gaho. Yugaho kubera ibitoto twasaba. Ubu rero tuzaba gushika RPA yuguruwe.
Twe ntabwo bwigira bidutera kubera n'abapfuye n'abarundi nka twebwe. Icyo baharanira nicyo turondera gushika ni isaha. RPA bagiye n'uwo mupresida wabo n'abacu nawe dukeneye gushika isaha.
Icyo gihe nicyoroshe kuri abo banyagihugu. Imbere yabo hari abasirikare byaboneka ko abanyagihugu bizeye cyane babonye abapolisi ariko babavuma. Awo aningisa umunani ni minota 45. Abapolisi bagavye bahawe itegeko kuri telefoni ko bategerezwa kurasa abo banyagihugu. Umupolisi yahawe itegeko ryo kurekura bagenzi be ngo barase yamenyesheje waramuhamagaye ko arindiriye bagenzi babo bo muri FDN no kuvuga abo mu gisirikare cha leta ngo bave mu banyagihugu. N'inyuma y'iminota 10 baciye batangura kurekura ivyuka bikoroza amosozi. Icibonekeje nuko abanyagihugu bategwa ivyo vyuka harabaca babisubiza abapolisi. Abapolisi bamwe bamwe mbere bakomeretse
gira haruguru no hepfo bapara ku bohamwe
niwe bohamwe
ndashira muju
sira hejuru no hasi
urahubwo rukote.
Eka nikiduga gisuka amazi cha hono ni kariye chononywe na magrenade yatewe nabo bapolisi nyene amagrenade atatu niyo yatewe abapolisi bahavuye basaba abasirikare kuva mu banyagihugu ngo babise bikorera akazi kabo abasirikare baciye bumva amategeko baca bava mu banyagihugu bica bigenda nkuko vyateguwe Imiduga y'igipolisi n'igisirikare yagumicana cyanako harimo abantu batambaye imyambaro y'igipolisi byaboneka ko arabo mu iperereza mu gihe igisirikare kuva mu gitondo cyari camye gikingira abanyagihugu mu nyuma kumusaga cavuye gikinjura kubera gihawe amategeko gushika ku mugoroba nk'isa 11 ingwano zabandanya ariko abasirikare naho bakinjuye babirabira ku ruhande bamwe muri bo bari bafite agashavu bavuga bidoga ngo ni kuki batobareka bakagira imyerekano kwatacho bononye iyo myerekano abayigira bavuga ko biyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza leta y'u Burundi yo ishavu ryose irita ku maradio yigenga ngo niyo ariko abibugwanko mu bantu kuko aguma vuza ikibiriraho ivyo uko iyo myerekano iri kwiragenda kuri w'Imana imyerekano imaze amasahane itanguye leta y'u Burundi yacifata ingingo yo kugara imihora ya maradio atatu yigenga ishikana majwi mu gihugu hagati ariko amaradio amaze umwanya atari ko aravuga ikibiriraho imyerekano yahezi abanyagihugu batatu baciye bicwa basanzwe mu mihani wabo muri karitie Mutakura hari nk'isazi 3 z'ijoro icegeranyo c'ivyononikaye kuri uyu wa mbere ni turakironka amakaritie yibonekezamwo imyerekano cane ni Musaga Nyakabiga Mutakura na Cibitoke Ngagara na Kanyosha ariko biraboneka ko bitera biduga nandi bishobora kuwashika mu gihugu hagati naho hari intara zishaka kugumuka igipolisi kikabanigira mu menshi bamwe bavuga ko iyo myerekano yo bikogwa na ari mu bwoko bw'abatutsi ariko bari mu migambwe y'abahutu barabihakana aha ni nka gatongwasa arongoye runani rw'abigenga amizero y'abarundi Onezime Nduwimana nawe yahora avugira umugambwe CNDD-FDD ari mu bwoko bw'abahutu abo bagira imyerekano rero bagizwe n'ugwaruka abatama abigeme n'abakenyezi n'abana ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubwo abaturage basakiranaga n'abapolisi ibujumbura Umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'abafungwa Pierre Claver Mbonimpa yatawe muri yombi ejo. Ku mugoroba twavuganye na avoka we Maître Segatwa Fabien avuga ko yarataramenya icyo Mbonimpa yafatiwe.
Oya ntacho nzi jewe mvuye mu nama hanyuma ndiko ndumviriza amaradiyo n'uviradiyo nivuze ngo Mbonimpa bamufashe mugabo sinamenye icyo bamufatiye. Hanyuma noje gatoyi numvise ngo bamufashe Samanda mugomeje kuyiraba no muri televiziyo ya Renaissance nabonye bamufata nta manda bamuhaye yabagije yuko bafite manda bati nawe bivuze pa kungira akaragenda do murumva rero yuko bamufashe nyine gucyo nta mategeko ntaki nicyo gituma ndokora icyo bamufata nicyo aricyo
Ubwo se nimba bamufashe nta mpapuro zemewe zo kumuta muri yombi murakora iki kugira ngo icyo kintu mukigaragaze
Yewe ibintu biragoye nimba bamufashe Samanda bareza akamurekura Samanda nibabone ibyo bamufatiye bidafashe baramurekura ahandi tuge tubanira abantu bafashe bice mu mategeko mega kumubonaho ugira biroroshe iyo bamufashe muri mwe ni ubwo buryo ndanagoye Ariko nibaza yuko bamurekura vuba.
Ese ubundi inzego z'umutekano zamufashe nizihe ni igipolisi cyangwa ni inzego ziperereza?
Ndaba televiziyo uko nayibonye ni igipolisi mugabo biratangaje kuko bamujana muri service de renseignement ibyo kira twita documentation. Ni kuvuga rero yuko bamufatiye bya politique ni bamufatiye ibindi.
Bamufatiye iwe cyangwa bamufatiye mu mujyi?
Bamufatiye muri maison de la presse yaragiye kugira mediation kugira ngo bareke amaradio agumba avuga hanyuma baca baramufata bamuriza umuduga ibyo byo nabyiboneye kuri televiziyo ya Tele Renaissance
mu yandi bamufasha ari mu kazi ke
iwe yari karakora nyine ibyo yahora akora kuko n'ubundi habaye ingorane yahora agenda akagira mediation hanyuma ibindi bikaja mu buryo Mugabo uyu munsi ho bavyanse.
Maître Segatwa ndabashimiye.
Murakoze namwe.
Ijwi rya Amerika. Navuganye kandi n'umukobwa wa Pierre Claver Mbonimpa na Sagarare Amandine nawe yarataramenya icyo umubyeyi we yafatiwe ariko kandi yababajwe n'ukuntu bamutwaye nabi cyane nkuko abivuga.
Je mu bisanzwe sinari hajya anya yarari je nagiye kuraba neza na neza ndabyumvise mu radio bambiye yuko bamufatiye hajya mugabo ngishika nashizeho neza ariho bakimutwara imodoka yamutwaye nshitseho ko nari hafi mu micungararo.
Wamwiboneye bamujyanye?
Namubonye bamuteruye bashamuterera mu modoka y'ikamyonete nk'igifuko cy'amakara bamutwaye nabi brema ntateka bamuhaye bamutwaye nk'uko umengo n'umuntu ahejeje kwica umuntu.
None se washoboye kubabaza icyo bamutwariye?
Je nagerageje kubaza n'abamenyesha amakuru bari ngaho babajije ati none mu mutwariye iki hari umutahe umuhagarika mufite umuntu umukomiseri yarari hajya anye turamubaza acavuga ati none tumenya tubarizahe ngo je ndamwishinze muramumbaza kuva kare bakimutwara gushika ino sani twari bwamenye aho bamutwaye mugabo twumva ngo ari mu biro bikuru by'iperereza mugabo twagiye ntibashoboye no kumutwereka twebwe biwe kugira tumushire twa tumushira tumuradi twasanzwe ari n'umuntu agwaye twamushiriye n'imiti yo kumira baratwankira gushika ino saha ntiyigeze amira n'umuti n'umwe kandi ko bazi ko agwaye ingwara y'umutima n'igisukari.
Ntibabemereye no kuyisiga ngo baze kuyimuha ubwabo?
Batwankiye batwapfuye gushikaho hariyo amengo babonye abandi bamenje batwirukanira hirya baratwirukangana natwe batubwira ngo sihari muga muri ino saha duhejeje kumva ko ari hari mugabo twagerageje uko dushoboye kose batwankiye no kumuha iyo miti.
None se uwo mukomiseri wababwiye yuko amwirengereye we muramuzi muzi amazina ye muzi n'amapeti ye?
Oya jewe amazina ye ntayonzi mugabo numvise ngo nutwara ngo ntuze mu gisagara cya Bujumbura ngo utwara ngo ujaje umutekano mu gisagara cya Bujumbura je sinamenye amazina ye koko bagiye bashabiruka sinacyoye gufata umwanya wo kubaza.
Madamu Nasagarare Amandine ndabashimiye.
Murakoze.
Hano ku ijwi rya Amerika twagerageje inshuro nyinshi kuvugana na polisi y'u Burundi ku ifatwa ry'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'abafungwa APRODH Pierre Claver Mbonimpa ariko polisi ntiyabonetse. Hagati aho mu gihe i Bujumbura bigaragambya mu ntara z'u Burundi ho ni amahoro kugeza ubu. Urugero ni nko mu Kirundo mugenzi wacu Oriane Itangishaka yarayavuganye na Harerimana Vianney mwarimu mu ishuri ryisumbuye ry'ubuhinzi n'ubworozi ry'Ikirundo.
Muri rusange neza jewe mpagaze kuri Itabu Kigozi mu ntara ya Kirundo ni komine Kirundo ku ishuri ryitwa Itabu Kigozi. Ku bijyanye n'ibiriko biravugwa aha mwaka karere abanyagihugu nabo turi kumwe basa n'abatekanye uretse ko baza baracirigwamo n'ibijyanye n'ibihuha biriko biravugwa bijyanye n'uko umwanya n'umwanya bashobora kugirirwa nabi ariko rero muri rusange nta kibi kiriko kiraba muno mwanya uretse yuko ibyo bihuha biheza bigahungabanya imitima ya bamwe ugasanga ntabariko barahunga n'abandi umwanya n'umwanya biteze kuhava bambuka bagashika mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ubona ko bizeye ko ariho umutekano wabo woba ucungewe neza.
Uravuze uti bamwe mu banyagihugu ngaho onye bafise umutima uhagaze bikeka yuko bashobora kugirirwa nabi bikeka yuko bogirirwa nabi nabande muri aka kanya
muri rusange bagira ubwo bwoba bafatiye ku biriko biravugwa bijyanye n'ibihe bya politike mu Burundi cyane cyane bafatiye ko hari imigwi ibiri bamwe bagira bati ntitwemera ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashobora gusubira kwitoza ubugira gatatu bamwe bagira bati umugwi umwe ushobora gusyamirana n'uyundi bamwe bashobora gutera abandi.
None abanyagihugu bavuga ko bashobora gutera abandi bafise ibigwanisho buri mugwi ufise ibigwanisho batera n'ubwo bagute mu buhe buryo bafise ibigwanisho
muri rusange icyo kijyanye n'ibigwanisho nta kiremeza na kimwe ko hari umugwi umwe cyangwa uwundi ushobora kuba ufite ibigwanisho muga rero hari ubudasa hagati y'iyo migwi ibiri ntegeje kuvuga ku buryo bw'uko uwo mugwi wemera ko umukuru w'igihugu ashobora kwitoreza ikiringo kigira gatatu wowe usa n'uwushigikiwe n'ubutegetsi.
Uwo mugwi woba witwa ngo iki wora afise izina canke n'abanyagihugu basanzwe kuko kenshi bamwe baravuga ati imbonera kure abandi bakavuga ati n'abantu babitwaje ibigwanisho aho mu Kirundo ahuri bavuga ko ari bande bafite ibigwanisho
n'ubundi bavuga ko ari imbonerakure fatiye ku nkuru naronse uno munsi ni zuko abitwa ko ba biyamirije cyo kiringo cha gatatu bagerageje kuje mu ibarabara nabo kugira berekana aho bahagaze ibya madumanya muremure kuko fatiye ku nkuru naronse bavuga yuko abapolisi bashye nkuko bari ko barabigira ubujumbura bihutira kuja kubabuza kugira mire iyo myerekano
habaye muri iyo myerekano abanyagihugu babujijwe kugira hari uruhagarara rwa habaye hari abakomeretse cyangwa basigiye ubuzima muri iyo myerekano
novuga ko muri dusanga taruhagarara runini cyane rwa habaye uretse ko nko mu ico gihe abapolisi bariko bararondera gushwiragiza abo bantu
abarundi bakomeje guhungira mu Rwanda leta y'u Rwanda ivuga ko bamaze kurenga ibihumbi 20 bamwe bajya mu nkambi ariko abandi bajya mu miji mu nshuti cyangwa se bakifatira amacumbi ababishoboye asumuta kaboyi ejo yasuye abari mu mujyi wa Nyamata mu Bugesera
kuva mu mera z'icyumweru gishize mu mpunzi zihungira mu Rwanda hatangiye kuzamo nabifite bakora imirimo inyuranye iki cyiciro kizi mpunzi cyo nikijya mu nkambi ahubwo baza bashakisha amazi yo gukodesha mu mujyi abandi bakaza mu mahoteli abandi bagashyikira mu miryango y'abavandimwe babo ituye mu Rwanda kuri uyu wa mbere nasuye batuye mu mujyi wa Nyamata bamwe bari mu mahoteli aciriritse bansobanura impamvu batahise bajya mu nkambi nk'izindi mpunzi uyu mubyeyi yari kumwe n'akana ke kamwe asobanura ko umugabo we yagumye I Burundi ariko we agashaka gukiza amagara ye n'umwana we
vyikambitwe navyo twari tubizi neza kandi biragoye ko yaje mfise abana sinashobora kubatwara mu kambi ndi hano ndariha
uko se umva ari ibintu wakomeza igihe kinini ku buryo byagushobokera
oya biragoye guhunga umva ni ikintu kigoye cyane zo bigageza tuzoraba aho dushitsa bitakunda tuzoraba ukundi kuntu tubigenza
hari ibindi byiciro by'abakodesha amazu bitewe n'umubare ugize imiryango yabo uyu mugabo utashatse ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we yabwiye ijwi rya Amerika ko afite ubushobozi bwo gukodesha inzu iminsi mike kandi ko ibintu nibitangira kugenda neza azasubira ku kazi ke akajya ataha mu Rwanda ariko yasobanuye ko umugore n'abana ndetse n'umuryango we munini waba ugumye mu Rwanda kugeza igihe amahoro azagarukira mu gihugu cye cy'u Burundi
kwanje hari ubwoba abantu bafise ubwoba abantu bahunga barindiriye ko Presidenti hava yanonsa ko yemeye ko ariwe bazotora akaba yasanzwe rero n'ibindi bintu by'ubwoba bavuga ko batangwa imbunda
wakoraga hariya
yego je ndakora nkorera mu bisanzwe ahantu kazi batwotorije ko dushobora kurindira gatoya
mwahisemo kuza hano
je urabona bivana n'umuntu haje yasanzwe ndi ifise ingwara itampe n'imita kuba hariya ndi kumwe n'abakene n'umukecuru n'utwana dutoya ndini kanyene kugira ndondere umuntu ashobora kugira
nubwo abarundi bakomeje kuza mu Rwanda babazwe kuko abenshi bahitira mu nkambi ariko bahungira mu giturage cyangwa bifite bakajya kwikodeshereza amazu bo kugeza ubu umubare wabo ntuzwi na ministeri y'ubucyuri impunzi madamu Mukantabana Serafina avuga ko izo mpunzi zigomba kwimenyekanisha mu nzego z'ubuyobozi zaho zituye
ni ukuvuga ngo umunyarwanda uzi ko yakiriye umurundi waje amuhungiyeho afite inshingano yo kumugeza ku buyobozi bumwegereye mu buryo bwa fata yaba ari mu giturage yaba ari mu mujyi n'uwaba hari ubwo nakabimenyereyeho akaba agomba kumenya ko agomba kwiyerekana ku nzego zibishinzwe
mu murenge wa Nyamata habarurwa impunzi z'abarundi zitagiye mu nkambi zirenga ijana umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge bwana Jacques Gashumba asobanura ko bashyizeho uburyo bwo kubamenya
murenge wa Nyamata twari tumaze kugira imiryango 37 ariko ugiye kwitegereza abantu barimo baragera barimo kubakaba hafi nko mu ijana kugeza ku wa gatanu nubwo twatangiye kubona abangaba baza bakodesha ariko ubu ngubu bimaze kugaragara yuko hari abantu bashaka gutura noneho by'igihe yenda kwezi amezi abiri kugira ngo barebe uko umutekano wabo umeze twari twabimenyesheje abayobozi b'imidugudu kugira ngo bagerageze kureba mu midugudu batuyemo noneho tubaha ibitabo birimo aho bandika binjiye bakandika imiryango bafite
Minisiteri y'impunzi irabarura impunzi zirenga 24,400 izaje uyu munsi kuri wa mbere nubwo zitaratangazwa umubare wazo abayobozi ba Minisiteri yo gucyura impunzi bavuga ko imibare y'abahunga yagabanutse ugeranije n'uko byari byifashe mu mpera z'iki cyumweru gishize Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Nyamata mu karere ka Bugesera
ubu noneho rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Umwuka mubi wa politiki urabandanya kwiyongera muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza. Abantu baharanira demokarasi, abaririmbyi n'abamenyeshamakuru bagera kuri 40 barahagaritswe ku mugwa mukuru Kinshasa ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cagizwe mu mugambi wo gukomeza uruhara rw'abakiri bato mu vyerekeye politiki mu gihugu ca Kongo. Leta yagirije abateguye ico kiganiro ko bariko bakokeza umugumuko. Abajejwe iperereza n'igipolisi mu gisagara cya Goma mu buseruko bw'igihugu barahagaritse kandi abanywanyi b'umugwi ushaka ko ibintu bihinduka wagirishije imyirekano yo kwiyamiriza ifungwa ry'abo bantu. Abanywanyi b'uwo mugwi bahagaritswe ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane bapfungiwe mu ibohero rikuru ryo mu gisagara cya Goma ku vyagirizo vy'uko bakokeje abandi kutubaho ubutegetsi. Mu ntango z'uyu mwaka abantu 42 barishwe Kinshasa no mu bindi bisagara aho bari ko bagira imyirekano yo kwiyamiriza umugambi muri iki gihe wahebwe wo kugirisha rusansuma mu gihe cy'imbere yo gutegekanya ikiranga minsi cy'amatora. Abaharanira demokarasi batangaje ko ingingo nk'iyo yorekurira president kuguma ku butegetsi n'ibimburimburi iyindi myaka 3 mu gihe ico gikorwa cyo bakiriko kiraba mu gihugu kinini cyane cya Kongo. President Kabila ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2021 aziririzwa nibwirizwa nshingiro kwitoza mu kiringo kigira gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2016. Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yaragize ibibazo mu myaka itari mike y'ingwano yahitanye abantu barenga miliyoni 5. Gukomeza umutekano n'inzego za politike n'ikintu nkenegwa kuri kazoza ka Kongo n'akarere k'ibiyaga binini. Mu gihe Kongo iri kija mu mugambi w'amatora ni nkenegwa cyane ko leta yubahiriza uburenganzira butegekanywa n'ibwirizwa shingiro ku banyagihugu bose bwo kugira amakoraniro mu mwidegemvyo no kushikiriza ivyiyumviro vyabo no kubona ko amatora abaye mu mahoro yizigiwe kandi atawe akumira. Leta zunze ubumwe za Amerika ziratewe amakenga bikomeye no kubandanya gupfunga abakiri bato baharanira demokarasi atavyaha bagirijwe icese canke ngo bashobore kubonana n'abababuranira bigigwa na leta ya Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba abategetsi b'igihugu ca Kongo kubona ko abo bantu bapfunzwe bakingiwe n'amategeko bakarekugwa bidatevye hamwe atavyaha byo kwibonekeza kuri bo.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika mu kanya gatoya, ibiganiro by'igice cya mbere biraba bihumuje, ariko mbere y'uko dusezeranaho Frederic Nkundikije arabanza atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze Thomas. Mu makuru twavuze ko mu Burundi abapolisi batanye mu mitwe n'abantu bari kuragira imyirekano yo kwiyamiriza ingingo yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza ngo azo kwitoze mu kiringo kigira gatatu. Twavuze kandi ko mu gisagara cya Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imishimirano ikomeye hagati y'abapolisi hamwe n'abantu bari kuragira imyirekano yabandanije ejo ku munsi wa mbere ikanubu ikwira abandanya muri iki gihe nyuma yaho igikorwa cyo gufuba umugabo umwirabure yapfuye inyuma yaho akomerekeye ari mu minwe y'abapolisi mu ntango z'ukwezi kirangiriye. Iyi ni inkuru ituronse mu kanya ivuga ko Loretta Lynch yaraye yarahijwe mabanga y'umushikiranganji y'umushikizamanza kizigenza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Vice President Joe Biden niwe yamurahije mu birori vyabereye ku bushikiranganji bujejwe utungane, akaba rero agiye kuba umutetsi wa mbere akomeye muri ubwo bushikiranganji. Mufasoni Lynch abaye umukenyezi wa mbere w'umunyamerika w'umwirabure ashinzwe amabanga y'umushikiranganza kizigenza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Chuti turi kumwe, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Igice cya mbere cy'ibiganiro byacu nahagihumurije, igice cya kabiri ni mukanya gato cyane saa 12. Maze rero mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA. Iri ni ijwi ry'America muramutse inshuti mwese mu teramanye natwe kuri uyu munsi turiko turashikiriza kiganiro giha jambo abanyanyi radio ijwi ry'America uyu munsi rero muri kiganiro mugiye gushikirizwa na Frederic Nkunikije turavuga cyane cyane ku byerekeye imigenderanire mishasha igiye kuhaba hagati y'abarundi b'amahanga arivyo bita diaspora hamwe na ningingo zafashwe na leta y'u Burundi mu gukorana cyane cyane n'uyu murwi w'abarundi babahanze ariko nkuko tuvyumva kandi nkuko bimeze nabo nyene barashira imbere cyane rwose u Burundi ikani inyungu z'abarundi uyu munsi rero turi kumwe n'umushyantare Epimac Ntirushukubwenge asanze ajejwe ubwo buyobozi turi kumwe kandi n'umushyantare Emmanuel Nyandwi nawe nyene n'umurundi aba mu mahanga akaba aba mu gihugu cy'u Swisse tukaba turi kumwe kandi n'umushyantare Innocent Banu aba mu gihugu cy'u Bubiligi mwaramutse neza abashyantare
Mwaramutse neza
tutarinze kubatesha akanya rero urashaka umushyantare Epimac jejwe ubuyobozi buraba imigendanire ukuntu imigendanire yokomezwa hagati y'abarundi baba hanze na leta y'u Burundi tubwire cyane cyane ikintu gishasha turazi ko ubwo buyobozi bwatanguye haraheze igihe kitari gito imyaka itari mike ariko muri iki gihe hoba hamaze gufatwa ingingo zikomeye ikaza gutsimbataza cyane cyane iyo migendanire umushyantare Epimac ikintu gishasha ni ikihe muri iki gihe
ikintu gishasha novuga muri ubwo buyobozi nuko inyuma y'ibiganiro byari bimaze igihe kuko nk'umukuru w'igihugu wagiye mahanga yama ahura n'abarundi bakayaga bakavugana ibyo bifuza bakababwira inyishu akabaye inyishu akabizeza n'ibyo abizeza nibishoboka mu gihugu ariko ubu gishasha nuko ibyo novuga noshingira ko ni bibiri ica mbere nuko kuva mu mwaka uheze umushikiranganji w'imigendranire no gufashanya n'andi makungu yashinze yuko hazokwama haba indwi yahariwe abarundi baba hanze uko mwaka utashe iyo ndwi nayo ikaba mu kwezi kw'indwi indwi ya nyuma y'ukwezi kw'indwi iyo twarayihimbaje mu mwaka uheze kandi nka Emmanuel yari ni Bujumbura yarabonye uko byagenze iyo ni intambwe ikomeye kuko no gushaka kumushikiranganji na leta y'u Burundi ko gukura bimwe navuga kare ibiganiro byabereye hanze kuva mu 2006 ko byatanguye muri Tanzania hanyuma biremeshejwe na Sena na Parlement y'u Burundi
nkuko tuvyumvise ubwo buyobozi bwatanguye haraheze igihe kitari gito eka manama tari make yakoreshejwe ikintu co bacabaye nk'intambamye kugira ngo eka ingingo zose ivyifuzo vyose vyashikirijwe bitangure gushirwa mu ngiro ikintu cyatumye bidatangura vuba niki
nibaza ko na jewe ndi mushasha muri ubu bushikiranganje no muri ubu buyobozi icatumye biteba congora gusigura kumbure mugabo jewe nibaza ko ico twoshingira ko ni intambwe bifashe iyo ntambwe guko mpereye kuri yondwe yahariwe abarundi babahanze nuko muri decree yatunganije isubirwamo ry'ubwo buyobozi yabuhaye intumbero yuko butegura politike y'igihugu ijejwe gutomora ibikorwa bijejwe ubwo buyobozi ku neza y'abarundi baba hanze no ku neza y'igihugu nagira nte ngira ko rende babwire gishasha kirimo rero ubu nuko Emmanuel na Inosa yarabyumvise hanyuma rero iyo politiki ubahigeze kumurenda kuvuga mwo bikeyi kuko sishaka kubivuga byose kukubereye itaraca mu nama shikiranganje nuko twayihejeje kuwa gatanu twayishikirije umushikiranganje nawe aduyicana mu nama shikiranganje kugira bayemeze bakayemeza rero harimo ingingo nyinshi zitari nke zizodufasha gushyira mu ngiro iby'abarundi benshi bifuza bijyanye no gutunganya imigenderanire n'ukuyaga hagati y'abarundi baba hanze na leta y'u Burundi cyane cyane igashyira n'imbere ibintu abarundi bifuza byubafasha mu guterera iki gihugu mu gushinga imitahe mu gushinga amashyirahamwe n'ibindi byinshi umuntu ashobora gufasha leta y'u Burundi ishobora guha abarundi byo kubafasha kugira ngo bagire icyo batereye mu iterambere y'iki gihugu.
Eh abashyanze turi kumwe nibaza ko nabonye ne bafise umugambi kumenya ingingo ziri muri politiki mwashikirije abategetsi hanyuma mu gihe byo kwemerwa rero akaba ari ingingo nko tuvyumva zogira kamaro cyane cyane Leta y'Urundi eka n'abarundi baba hanze nagomba rero ndabahakanya abashinga ntahe turi kumwe barafite ibibazo bitari bike Emmanuel na Innocent akanya ni gwanyu
murakoze cyane kuyo ntumbero kuyo kwinyene mutubariye byerekeye ubwo gwego mugejwe n'imigambi mufise mugaje kibazo ca mbere nari mfise cerekeye urani uri kuragirana ushaka kugira ibintu bigende neza hagati y'abantu babiri umwe wese ateza kwerekana icyo ateza gukuramo kandi nabanye nateza kumenya uwo muteza gukorana none mu migambi mwaba mwarashoboye ko novuga kwidentifya diaspora iyo ariyo muzokorana iyo migambi yanyu kuko kenshi na kenshi urabyo muri ibyo bihugu mwatubariye cyane cyane bya Senegal bya Mali no mu Faransa usanga diaspora ziteye ikomeye cyane kenshi na kenshi usanga bagerageza kwidentifya la diaspora no ma diaspora ndayishira mu migwi ishika nk'itatu cyangwa irenga hariho diaspora no kwita politiki hakaba na diaspora ariyo economique hakaba na diaspora culturelle none muri abo bose muyo migambi yanyu mufise mwagiye muraba umumwe wese cyakeneye kugira ashobore gufasha by'u Burundi ico mwamumwiteze ko cyangwa ico babiteze ko
kibazo cyiza
ikibazo ni cyiza cyane nose urakoze urumva twebwe muri politike y'igihugu kwafashe ubwa mbere ko ari umurundi wese ari hanze muri diaspora uko twabifashe muri rusange no murundi wese ari hanze yifuza kugumana imigenderanire n'igihugu no guterera mu iterambere ryacu guterera no kuvuga iki no kuvuga n'uwo murundi wese agira uko ashoboye kugira afashe umuryango wiwe afashe komine avukamo afashe ishuri yo kwikomini we canke ku gasozi we canke umugambi wari wo wose ariko cyane cyane bigafatira ko ubwa mbere bwobwo ari uko ari hanze kandi yifuza kugumana imigenderanire n'igihugu cyacu ibi bitatu rero uvuze byose birimo kuko diaspora politique canke culturelle canke economique biragoye no gutandukanya kuko hariho bakubwira ati hariho abarundi bari hanze bamwe bariko baracafuza igihugu bamwe bariko baratuka intwaro twebwe muri politike twavuga tuti oya none twebwe tuko turandika politike y'igihugu ijanye n'intwaro y'uno munsi cyangwa yahirya ejo cyangwa n'izozejo turiko turarondira ukuntu kugira ishingiro yuko abarundi bari hanze umwe wese uko abyiyumvira yoshobora guterera muri iki gihugu guterera rero navyo nibiye bifatiye ku byiyumviro bya politiki ndetse nyene ntibibujijwe bigejwe kugira guteza imbere akaranga k'u Burundi hanze bikajyana no gutanga guterera mu mitahe no guteza imbere ubutunzi muri kino gihugu kubibuye ku barundi bari hanze twebwe rero muri iyi politiki ntitunabivangura gutya mugabo ukubivuze nibyo hariho ibyo tuvuga nko muri uko iyi politiki turiko turandika twaratanguye gutegura ingene twishyira mu ngiro plan d'action muri iyo plan d'action rero harimo nk'ibintu bijyanye na promotion ya tourisme utabishyizemo bica bikugora ingene akaranga k'iwacu urabona nk'ingoma ndaguha karorero nk'ingoma zamaze kujya muri patrimoine ya UNESCO none tutazishyize imbere wumva twaba dutakaje l'avantage que nous donne iyo ntuze iyo reconnaissance ya UNESCO ibya economic muri economic harimo imitahe no guha nk'akarorero nuko muri ubuyobozi tumaze igihe turiko turakorana n'amashyirahamwe ya leta ajejwe ibyo gutunganya amatongo kugira ngo nk'abarundi bakeneye kubaka bakeneye kugira imigambi baronke amatongo yo kubigiramwo bamwe baratanguye kuronka n'abandi ahubwo nje mboneraho n'akaryo ndabatera kamo barungike
bandike basabe kuko uwo mugambi twarawupfunditse twarawutanguye abatari bake baramaze kuronka donc umva rero ibyo rero birajanye
muranyuzwe n'inyishyu muronse mushyana he inosa
ewe ya je gitana ndabibajije rimwe narimo gufatira abantu bose mu kivunga biragoye kuko je nibaza ndaje experience mu byo maze kusoma nabo tumaze kubonana kenshi na kenshi iyo babigize muri iyo migwi birorohera cyane ibihugu nk'ibyo byabavuze b'ingoma urana na diaspora culturelle ucumenya nk'imigwi y'abarundi haje abangwe y'abarundi bari nko hanze bari mu association bateza mu byo kuvuza ingoma by'akaranga cyangwa ibindi bintu byo gutamba byo kugira gute ingene bofashanya nubwo burongo umubwo buyobozi kugira ibyo bari ko bakora ngaha bishobora hariho nabandi babagwiza tunga nko mu Burundi urabona mu Burundi hari imigwi yabagwiza tunga hari abanyepolitiki mugo twebwe kubera tumaze kubona ko hariho akageso no kwita kiritire mu Burundi kuko mu Burundi wese ari hanze ashaka kumva ko ari politike cyane ugatanga abantu bose rero ni Burundi bacha bafata ko ari bari mu bya politike bari hanze kera nta bavuga ati abari hanze bari abantu bo Burundi urabona ko ni byiza cyane kubona bongeye guha ikibanza Barundi bari hanze bakashobora kuvuga mugabo nibaza ko byoba byiza cyane cyane bagiye baraba iyo migwi yabo bantu ibyo bakora niho byobafasha hamicaka binoca nongera ko kandi se kibi kibazo kigira kabiri none ko ubwo buyobozi bwanyu buri muri ministere ya relations exterieure tukaba tuzi ko mu bihugu byinshi by'i Buraya n'ibyo muri Amerika n'ahandi hariho abaserukira u Burundi bari yatashe kuri iyo ministere none mu mugambi yanyu mwamufite ko niyo direction ishobora kugira abantu bashobora kuba bari sur place ngaha muri ibyo bihugu muri aya ma ambasade kugira abashore gufasilita Abarundi
urakoze inosa ikibazo kiratomoye ngenda kwishure ibintu bibiri icya mbere nuko iyo migwi kugenda yemeje kukubwira iyo migwi twarayifashe ndagwe na Karorero kwa kabiri w'indwi heze twaratunganije inama y'abantu muri societe civile yabo muri secteur privé n'abamenyesha makuru kugira tubashikirize iyi document ya politique nationale ya diaspora tubereke ibyo twashizemo nabo batubwire ibyo twoba twarabuzemo yari inama iryoshye cyane hanyuma ibyo baduterereye twarabishizemo imbere yuko kuwa gatanu dushikiriza ugwandiko rwa nyuma umushikiranganji w'imigenderanire no gufashanya n'ayandi makungu kubera iki kubera yuko hariho nk'ibijyanye na n'abagwiza tunga nitwe nishobora kubikora si umwuga wa ministere yacu ababijejwe nibo babizi nibo babona ibikenewe abo muri societe civile baradutereye ibintu abamenyesha makuru baradutereye ibyo byose twarabishizemo ibyo nabyo turindiye yuko kumbure nayo inama shikiranganji nayo ibiraba ikaraba ko bibereye cyangwa ikadusaba ko twongeramo ibindi cyangwa ibyo sino bivuga ko ntibirashika hiyo cya kabiri nacu kuva iyo decre navuze yashizeho bujya burongozi yo mu 2009 isubigwamwo niyo mu 2013 decre yo mu 2013 yaciye igena yuko komye conseiller bo mu biro z'abaserukira u Burundi hanze le premier conseiller d'ambassade itambere mu byo bajejwe harimo gukurikirana ibibazo by'abarundi bari hanze
ego mushana Emmanuel namwe ndabona ko mufite ibibazo
ego murakoze kumpa ijambo nari nagira ndabashimire cyane cyane ndabashimire Innocent uko yabivuze neza akavuga ati hari ivyerekeye politike hari ivyerekeye kugwiza amatunga ati hari ivyerekeye na l'aspect culturel je uko ndabibona abivuze neza ahubwo atanze n'icyumviro kizotuma ibintu byoroha kugira ngo uko umuntu azoba ari hanze hari ibintu azoba arimwo bivyerekeye muri iyo migambi yavuze igitatu hanyuma bikazoca bifatwa neza kuko uwo ari we wese azogira ati jewe naha mpemereye ati nanje jewe n'ahantu mbereye je nanje ahi wanje ni ngaha icyo ndibaza ko ari ikintu kizoza kikorosha kuri icyo kintu nibaza ko Innocent arakoze cyane jewe ikindi ikibazo nashaka kubaza ni kibazo cyerekeye twebwe turi hanze turi muri diaspora nkamubaza ntuzepima kingira nti none twebwe turi muri diaspora hanyuma hakaba hari ibihugu tubamwo bifite imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi twebwe uruhara rwacu twebwe tuba muri ivyo bihugu ruzoba rungana gute umuntu ahereye kuvyo u Burundi n'icyo gihugu bafitaniye amasezerano hanyuma natwe tuba muri ico gihugu ikibanza tuzokironka gute
cyazo ciza
urakoze cyane Emmanuel urakoze cyane kuko ubajije ibintu bibi nagiye ndakubwire nk'ukuri kuri cyo ruwahereye ko ugarutse kubijya inosa yavuze hariyo amasosiasiyo y'abarundi bari hanze ndagwe nk'akarorero ariyo nk'abantu turi ko twategura ingene ingoma zwashikira muri Australia bagira ati twe bice twifuza turifuza ko umuturunkira ingoma tuzigishe abana tuzimenyekanishe ino hari amasosiasiyo menshi ariko aradusaba ahubwo zeruka no kubirungika kumurengira ntibirabashikira bagira bati turungikire programme yo kwigisha ikirundi twarabikoze turabikorana na n'ubushikiranganje bubijejwe turabarungikira programme yo kwigisha ikirundi ibyo ni cyane cyane nako ndavuga nti hariyo abantu bafishe bagira bati twe dushaka ibi bya politique ntabyo dushaka culture bya economique nabo tukabagirira ibyabo nibaza kwicara ikibazo gitomoye kandi cyumvikana umwe wese ajya mu byo yiyumvamwo ariko kuri kire cyanyuma ubajije uti uruhara rw'abarundi mu bihugu murimwo n'uruhe uruhara rwa mbere gogo nuko u Burundi bujeye kuri mwebwe yuko mubabera abambasaderi n'ukuvuga iki n'ukuvuga yuko bifuza yuko nkawe Emmanuel canke na Innocent murafise imigenderanire n'abantu batandukanye muri ico gihugu mugira bagira ati mwo bafasha mukababwira ineza y'ukuza kugira gushinga imitahe yabo nko ngaha kugira ama projects ngaha ukujya baro ntuje leta y'u Burundi yikagira iti kugira ngo nabo biyumve yuko bafite ikibanza cyabo cyose ngaha natwe rika tubafasha ibi tubaworohereze muri ibi naco igihugu kibadeye ko kumukibera mugiserukira hanze iyo mubaye no mu migenderanire yanyu yose harimwo za kaminuza ubuji ama projects abagwiza tunga ibyo byose igihugu kirekira bati kirijeye yuko abarundi baba hanze bazoterera muri ibyo kuko ibyo ni nundi mutahe urengeye amafaranga umwe wese ashobora kurungika
Epimac mwavuze ikintu mu ntango kivuga ko iyo politike nshasha izobiraba nk'abarundi bose baba hanze nashaka jembaze niba nk'abarundi baba hanze bo batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo nyine bashaka gukura kamaro muri izo nyingo nshasha muri iyo migenderanire mishasha y'u Burundi n'abarundi baba hanze hagize nko gukoresha imitahe hageze nko kuronka ayo matongo mwatubyiye ka ingurane mu mabanki kugira ngo bateze imbere bagire imigambi iterambere nta murundi numwe azoba kumwe nkuko ndavyumva uko niko mwabivuze
uyo urakoze nize nahereye ko nagize nti mu kugira iyi politique twafatiye ku barundi babahanze kuko nk'abandungikira abarungika inzandiko zo gusaba amaparcel cyangwa amatongo y'ugushinga mu mitahe sinigera mbaza na rimwe imigambwe barimwo iyo bava cyangwa nta birimwo n'ukuri twakira uko babitwandikiye ndabishikana gutyo nyene kandi ni no mu ari muri societe immobiliere publique cyangwa muri urbanisme cyangwa muri ecosat nta na rimwe barambaza ati uyu ninde kuko naje ntabundi
ndibaza ko nabashinga turi kumwe kandi bafite ibindi bibazo Emmanuel Innocent
je kindi kibazo nari mfise ni kugira ibyo migambi izogeneje mbaye ngaha ndaze bya diaspora maze imyaka myinshi cyane ngaha iburayi ndabona ibya diaspora kiretse n'ibyo bya diaspora y'abarundi baba hanze hariho n'abandi banyamahanga tubana uragerageza kuzura
urumviriza imigambi aba bafisa handi ndese nashaka kubaza kandi coba gishaka kujyana n'icambere umugambi wose zotegurwa ufatira abantu hamwe jewe n'ukuru ko ndabibona ndavye experience mfise ndabona ko bizabirimo amahenyo ico nipfuza jewe narageze kugera ikirwa hamwe n'undi muntu kubyerekeye bijya byo mu Faransa bita Assemblée de France de l'étranger donc aba usanga bafise ugwego mu bihugu byose ugo gwego rukaba ruzwi n'igihugu igwo gwego rero iyo basatse gukora n'u Faransa niyo ubu Faransa bushatse gusaba aba Faransa bari hanze ibyo bakora haba mu by'amatora haba mu byo kugira iby'ubutunzi haba nibyo bya critique usanga batabikora kuyo assemble y'abafaransa bahanze je nibaza ko byofasha cyane mugize ikintu nk'ico abarundi bari hanze bonyene kuko kuba ngo abanyabwo buyobozi mufise abarundi bo bati nibwo bukiro bwabo reka ahubwo abarundi bonyene biyoroganize baje hamwe bagira ikintu nk'ico mu butandukane bwabo mugabe icyo kintu kikaba kizwi ni Burundi akaba ariho bakorana mugapana bya bindi bivuga ngo ni association nka kujya tumaze imitsi twibona hariho za DBB hariho nibindi byinshi byazama zavuzwe zaidebu mugabo mukaraba ikintu kimwe gihuza abarundi bose mugabo kizwe abantu bose bashaka kwihura mu gishobora gufasha nico nibaza ko coterera mugabo ni mwaza muri abantu tuzatu ngo umuntu ngararungi tiketi ari muri Australia ngo undarungi tiketi ari muri Sweden ngo undarungi tiketi ari mu Bubiligi muzosanga muri ko mwitega imitego mudashaka kuvamo
ico ni kimviro mushora gukorera ko mushe na epimake
oya ico mbe twebwe nta kindi twifuza atari ico nta kindi twifuza atari ico kuko ivyavuze nibyo ntidusha gukoresha cyangwa gukorera ku bintu umwe wese arungitse ari ngaha ari hariya icyifuzo nyamukuru cya leta y'u Burundi uno munsi ni uko abarundi baba hanze bagira urwego rubaserukira mugabo ubwo nago si twebwe turushiraho n'abarundi bonyine barushiraho
Emmanuel
ibyo nivyo kugira ngo turonke urwego ruduserukira ari mu Burundi nabwo bukadufasha ukagwemera ku rwego ndizeye namwe muntu ze mu byo mwashikirije ubwo rwego ndibaza ko ruzoteba rugasumba ngaho rukaronka kandi kazina gasumba direction yonyene yo muri ministère des relations extérieures ndese kivyo ni bintu mwibajije cyangwa muracyari ngaho gusa
oya Emmanuel ndakwibutse gatoyi urabona igihe twahurira i Buruseli urabona twarumvirije ntoze urya mu mariye yaje twari kutumaranye iminsi ibiri atubwira ingene babigendeje iwabo twebwe n'ukuri ngaha icifuzo cya mbere kiriho nuko hoba representation y'abarundi baba hanze kandi icyo kintu jewe amtuka kubinyerekeye no kubyo numva kubantwara nta ngorane na ntoyi byotera mwebwe nimwacumvikana ko kubayemeza
ego hamye ico cyumviro jewe umva ndakivuze kubera ndinyo byaye mugabo twebwe ingorane twagize abari hanze nuko na ico kiega rimwe na rimwe hari ivyo abantu babiteze kesha na kesha mu byo bariko barakora abarundi bari ngaha benshi ubwo gwego gwanse kuja ntigwashobotse guhuza abarundi bose kuko abarundi bagiye bicamwe imigwi bitewe nuko hari ibintu bimwe bumva by'ibihuha ngo bibizogenda kunuku ngo hariho ngo abazobaca bamwakaba ngo bazogiranga abadepite baza kuba mu Burundi bagira province ngo yabango ya diaspora ibyo bintu rero nibaza ko byatuye bigorana mugabo je ico niyumvira cyane gutera kugira ibyo bintu bishoboke nuko n'abarundi dabo kugira wite kuri umurundi nuko n'igihugu kibake kugira ushobora gukora uvuga ko ari umurundi nuko n'igihugu cyawe ubucemera none kubiye cy'abarundi bari hanze badashobora kuza kwiyandikisha haba mu mambasade abambasade akabamenye cyane haba handi hantu bashobora kwiyandikisha kugira babamenye hama bakabatuma ko barundi hageze ko bashobora gutora ugo rwego mu bihugu byose baba barimo hanyuma bakazogira icyo bita assemble je nayo kugira batore ababarongora mu bihugu byose hanyuma bikaba bifise iryo zina no kwita yuko ari abantu baserukira diaspora badaciyemo imigwi ari urwego rumwe rushobora gukorana n'ubwo buyobozi nibaza ko ari byo babyiza mugabo ifo kubanza kumenya abarundi bari hanze ukabandika ukamenya igitigiri cyabo
ukamenya nabashaka igasa abarundi bose bashaka kumva ko bitwara kubitwa kabarundi kandi ntuzoza guheza ingona z'abarundi bose batabishaka bonyere ko izo ngona zishaka guhera niko ndabyibaza botangura bakiyandikisha bakimenyekanisha nko kujya ko mu Burundi abarundi kugira umenya cyo kuza kuvugwa abafite karanga muntu afite inonga tugira tumenye ko twa barundi n'abarundi Burundi bashaka kudufasha nuko n'abarundi bahanze bashaka kumenyekana naho bamwe batabwa ngo ubutegetsi bushaka kumenya ko turi ngaba tugire na ibyo bintu dukwiye kubirengera dushaka kwitwa ko turi abarundi nico niyo ntera nashaka kuba abarundi wo kuyandikisha bakabamenya
ku bwanyu mushya na IPMAC kugira ngo urwego nk'urwo rushingweho ufata gihe kingana iki turumva kubibazo atabike cyane cyane z'abarundi babahanze usanga bashaka kuja mu mirwi usanga bashaka kumviriza ibintu bimeze nk'ibihwa nkuko inosaba bivuze
oya ivyo ariko aravuga emwe ni binyakuri ariko sije sinovuga ngo bizufata umwanya unganike kuko kuri jewe ngira nti nabo bishaka ejo ubwo rwego burushiraho bunyene kuko urumva ubwo n'urwego rw'abarundi babahanze niho barushiraho icyo nagomba kongera ko nuko niko ibyo yinose ariko aravuga nibyo kuko twebwe abarundi bari hanze nta tegeko ririho ryuko babwiza kuja kwiyandikisha mu mambashade ariko kumbure bizote barijeho kubera iki kubera yuko urumva utazi abarundi bahari nibyo bashinga ama ambashade yuko yo proteja abarundi biragora gushira mu ngiro utazi naho bari ariko rero hariho ikindi kintu nitwibagire yuko abarundi bafise bari hanze bafise uburenganzira droit yo gutora cyane cyane gutora umukuru w'igihugu utiyandikishije ntuja gutora je nibaze yuko hariho ibintu biriko birajaho bizotuma abarundi bategera igituma bo kuyandikisha bakimenyekanisha mu buserukizi bw'u Burundi hanze kuko urumva utiyandikishije ntushobora kuja gutora n'urumva hariho ntuze ahantu umuntu agira ati uwo muntu yabwirizwa kumenya kandi byiza sinumva ahurenda hahuriza na inosa sindihera igituma umuntu yokwa nka kwiyandikisha kuko nk'ubu ndababwira twe turifuza kugira ko twadufise base de donne y'abarundi bari hanze uno munsi namye mu nama turiko turarondera abarundi bari hanze bize ibya psychiatry boda kwigisha none tuzamenya gute tutazi batiyandikisha tutazi n'amakompetence ariyo ibyo ino savuze ni byiza kandi twebwe nibyo twifuza
yego
amarere ibyo bindi byuko abantu bumva yuko batiyandikishije hariho dedura zizobacika nk'ibyo zo gutora kumure bizodufasha kujijura bamwe bamwe batarabyumva neza
yego me Emmanuel
yego nibaza ko ikindi ni ikibazo nagomba kunganira uko ntuze ino saravuze ati imbega abo bantu batiyandikisha aho no kubera ingene byatanguye bigitangura abari muri diaspora bari bafite amakenga ayo makenga bakaba bayifite n'igihugu cyabo hanyuma ambasade nayo aserukira icyo gihugu cyabo nayo nyine bagaca bayakenga ariko ubu nk'uko wabibonye si nk'uko nantuze na IPMAC yabivuze ubu nk'abaja gutora kugira ngo uje gutora umukuru w'igihugu ubanza kwiyandikisha umuntu arashobora guhera kuri abo nyine
aha kandi niho turangirije turagushimiye mushya na IPMAC ku muco watanze cyane werekeye ujanye n'ingingo nshasha ziriko zirategurwa zerekeye uburyo leta y'u Burundi yakorana n'abarundi baba mu mahanga turagushimiye Emmanuel Nyandwi ku kanya mwatowe kugira ngo namwe mushikirize ibibazo bitomoye cyane rwose mushya na Innocent bano mwakoze cyane rwose ku bibazo byiza ikane byimviro byiza mwashikirije ndabashimiye mwese mwakoze
murakoze namwe
murakoze cyane
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi giha ijambo abanywanyi b'iradio Ijwi rya Amerika mwakoze mungira amahoro n'umunsi mwiza